Amazone atatu ya komine Kirundo niyo yaraye ahuye n'akaga k'imvura ivanze urubura n'umuyaga mwinshi yaguye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Ayo mazone ni Gikuyo, Kirundo Centre na Kirundo Rirare. Muriboneka cyane byahitanywe n'iyo mvura amazu azubwa mbere.
Ewe, inzu yanjye yaraye isenyutse kubera umuyaga w'igihuhusi waje ari mwinshi. Nari namanutse ku ikaburimbi nduze nsanga abana bariko baraguguma. Ati none byagenze gute? Urwe imvura ngo yaguye igwa ari nyinshi niho rero twaciye duhungira ku uwo mubanyi. Ngiye kuraba heje nsanga namo batuhagurukiye ahantu mu bitoke, ndaheza ndayandura ingurube nizo nasanze nazo nyine zirimo ziramererwa nabi kubera iyo mvura yaguye ari nyinshi. N'ubu aho hejuru haho cyari kirangaye rero mutugarukire ko mudufasha.
Hejuru harasambutse, hari hasakaye, nenda siho amaprofisa kandi nabo zarasambutse. Ubure nyine ndi ngaha nyine nta na kimwe nyine ahubwo ntagomba yuko nyine budufasha. Reka ashobora kubaka burya biragoye n'ukuri.
N'abarimyi ntibagira ayo bashyira n'ayo bamira.
Ibihugu biba byari bihari ariko mugaba byagiye, imyumbati yagiye, n'inyonyi abantu bari barariye kurya, none yose byarurumye hasi. Imvura irakize ikongera ikica, yakigiriye neza mugaba. Ubu nawe yarayiduhitanye. Ni mudashaka wadukurikira ko rero bakadufasha, bakatangira bagafasha hasi bakadufata mu mugongo.
None n'agahomera bumwara anyereka ibihoke ngaho vyavunitse, ikivenese kiravunika, ibipapayi biravunika, n'inkoko zimwe z'abaswi zarapfuye ejo bamwe batora ubuswi bwapfuye, nk'inja zari mu isafuriya zose zaguye mu bimombori. Twarinze kwiharanja bushasha nyene kugira turaci tworari ivyo twimbuye navyo nyene vyatembanywe n'amazi. Bimwe twarokoye dukenya nyene twifashe uwo munsi nyene, nk'uduharage, utuboho nyene dutugori.
Ibiharuro bitangwa na komini ya Kirundo vyerekana ko amazu yo kubamwo 89 yaraye asambukiye muri iyo mvura. Ibisakazo vyaragurutse ku birasi bibiri vy'ishure shingiro rya Rugero, biraguruka kandi no ku buriro bw'ishure shingiro rya Gikuyo. Ibiro vya zone Gikuyo navyo nyene vyarononekaye. Mu mashure abiri yasambutse kw'ishure rya Rugero, abana bize bahava barataha izuba rigamburuye nk'uko umurezi twasanze yabitubwiye. Ibiharuro vya komine vyerekana ko hegitari 193 z'imirima y'ibiterwa vyatwawe. Ibiterwa vyari muri iyo mirima bigizwe ahanini n'ibijumbu, ibitoki, imiceri, imyumbati n'ibigori. Mu biharuro bitangwa na komine ya Kirundo nta havugwa abantu bahitanywe n'iyo mvura. Yamara abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ari Imana yakinze ikiye kubantu.
Imvura yari ishatse kuduhitana, umuyaga waraje nyene urasitura inzu rwose. Ehe, n'ubu hose hararangaye, none twipfuza abo dufasha.
Ibintu byinshi cyane twabonye, bamwe baranatembye, abana batura mu mwonga, abagore, abasaza, bo twakora akazi ko kubakora mu mazu tubikorera, twatwara ahantu nyene hari inzu ikomeye.
Ariko ntacyo babaye
bamwe nyene hano duhera twe kwa muganga yahepfo ku mwonga, umva bamwe baravunitse, abandi nyene twabaye nyene kubitaho nyitondera ibishwara inkwi kugira basusuruke.
Kuri iyo mvura y'igihuhusi yaraye isize mu kangaratete abanyagihugu, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo asaba abanyagihugu kudacibwa inkokora n'ibyaraye bibaye. Makimu Daniyeli, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo, abahamagarira nyabuna gushyigikirana abagize ivyo barakora bakagarukira kubahuye n'ivyago. Mashumi abasaba kubandanya basarura ivyo barimye ku rutasi, abatumirira kwitegurira irima ry'impeshyi kugira ntibinjiranwe n'inzara. Mu Kirundo, mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.